kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siyo ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vyo no mwanya.
Ntabo rero bagira bati kumbure CS no ushobora gukoresha bijya by'impapuro z'ubu twe twimira ko ari ubwenge buke kuko ntaho bigwanya na gatonya kwemera kwabo ntaho bigwanya imana na gatonya.
Uyu ni Patiri Liboire Kagabo no muhinga mu vyiyumviro by'abantu filosofi avuga ko abantu bakwiye gutandukanya ivyukwemera kwabo n'ubundi bumenyi butandukanye harimo nk'ubuvuzi turabigaruka ko mu kiganiro c'abanyedini muri hafi ya maradio yanyu. Ako munkundire mbanze ndabwire muri make ko abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika bashigikiye jo kandidature y'umushikiranganje Regime Ngenderanire n'u Rwanda n'ayandi makungu Louise Mushiki wabo mugambi wo kurongora ishirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa OIF mu mfunyapfunyo nk'uko amakuru ava mu madiplomate yabibwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Madame Louise Mushiki wabo w'imyaka 57 yatanguye kwiyamamariza ico kibanza kuva mu kwezi guheze. Iyo ngingo yo gushigikira kandidature yiwe yafatiwe mu nama yahuje abo bakuru b'ibihugu ku murwa mukuru wa Mauritania nk'uko yashikirijwe n'umwe mu bashikiranganje imigenderanire aserukira igihugu kiri muri iryo shirahamwe OIF. AFP itavuza amazina. Ishamwe OIF rigizwe n'ibihugu 84 hamwe n'abarorerezi. Manda y'umunyamabanga mukuru waryo w'ubu Michael Jean w'imyaka 60 akomoka muri Canada afise amamuko muri Haiti n'umunyekanada ariko afise amamuko muri Haiti muri Antunga izongirangirana n'ukwezi kwa 10. Igihugu ca Canada cavuze ko kizomushigikira kugira ngo yitoreze iyindi manda ya kabiri. Ni mu gihe Ufaransa bwo bushigikiye Louise Mushiki wabo w'u Rwanda vyumvikana ko amahirwe menshi ari ku ruhande rwiwe. Inyuma yaho leta ya Uganda yemereje kunwa mungu itekwa mungu windwi twaraye dusozereye itegeko ritoza makori kubakoresha imbuga ngurukana bumenyi nka WhatsApp, Twitter hamwe na Facebook n'izindi. Abashikirizwa manza b'abaganda ejo kwa mbere bavuze ko biteguriye kurwanya iryo tegeko. Iryo tegeko rishasha ritomora ko umuntu wese akoresha izo mbuga haba mu gusangira ivyumviro, guhanahana makuru canke ukwiryohera ategerezwa kuzokwama ari amadorari abiri ku kwezi. Ibitangaza makuru vyo muri Uganda bivuga ko iryo tegeko rikimara gushirwa mu ngiro mu mpera zindwi twaraye dusozereye abaganda batari bake batashoboye gukoresha izo mbuga. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu kwezi kwa gatanu yari yasiguye ko iryo tegeko rikaramuka ryemejwe rizofasha bikomeye kurwanya urusaku, ibinyoma vyuzuye ku mbuga ngurukana bumenyi n'ubundi bugizi bwa nabi. Ariko ku bandi ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta babona ko iryo tegeko ritoza amakori kubakoresha imbuga ngurukana bumenyi atakindirije gukora atari ukubaza ivya no kubabuza gushikiriza ivyiyumviro vyabo bitandukanye. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumvira mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri zitatu akaburungu radio ya tuvewa akaburungu.com aho mukatwumvaho muri ku isi yose nimba mufite ka internet tunina kuri Facebook vewa radio ya kiganiro ni wanyu muntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaza makomune atatu y'intara ya Kirundo mu gihugu cyo Burundi yarasigaye atagira umuyaga nkuba agiye kuronswa. Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abanyagihugu bagiye kuronka uyo muyaga nkuba kuca biteza imbere. Nabo bati ahubwo mwari mwaradutebeje. Muravyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinzi.
Amakomine ya Busoni, Gitobe na Bwambarangwe niyo yarasigaye atagira umuyagankuba mu makomine indwi agize intara ya Kirundo. Vuba cyane ayo makomine agiye kwakirizwa. Alain Tribert Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Mugabo hawe ni migambi isanzwe yategekanijwe na leta, iyo migambi kaba mbere iriko iraja no mungiro. Tuvuga ngo mugambi ni mwarimuvuze ko gushikiriza amatara ku bene gihugu batayafise. Tuvuga cyane cyane makomine ya Busoni, komine Bwambarangwe na komine ya Gitobe. Tukaduhimiriza abo bene gihugu ko uwo mugambi bawumva ko ari uwabo, kugira ngo abakozi bagira baze gukora n'ibikoresho bifatwe neza.
Abanyagihugu bo mu bice byo mu gihugu hagati bagiye kuronswa uyu muyagankuba, bavuga ko bagiye kuruhuka. Aba n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Gatare muri komine ya Busoni.
Ari nk'igare ricitse twarinda kujya mu Kirundo, ariko ikintu cyose gisaba yuko giteranwa twajya mu Kirundo. Ariko ikintu gikenewe cy'umuriro, umuntu avuga ati iki cyari gikenewe kugira ngo tugifatanye hari mu Kirundo. Ibintu byo kubika abijya bintu usanga byori muri firigo hari mu Kirundo. Umva rero, na cyane cyane ibyo nibyo twari tubura ko bigiye kuza ngaha, na cyane cyane abanyabusoni turishimye
kuri twe gabanya busoni ga muri Gatare yo tugira kamaro kesh cyane gose, kuko hari ibintu byinshi duhomba, kuko urabona kuvaga kugira mu Kirundo ni rugende rurerure. Hari rero adashoboye ariko afise ivyumviro byo kugira ngo bakore ibintu ngaha bikoreshwa n'umuriro, bisha bituma rero hari ibintu byinshi tugira duhomba cyane. Tubonye rero uyu muriro uje ko bazigiye batugira kuzoza ahubwo baranatevye.
Icyo basabwa n'abajeje intwaro ni ugukoresha umuyaga nkuba mu kwiteza imbere gusumba buramatari w'intara ya Kirundo.
Bitabire kandi no kuzogura ama konteri kugira ngo baronke umuyaga nkuba, amatara bibafashe mu kwiteza imbere, kuko uburimyi dukora ahanini tutabusa umuyaga nkuba kugira ngo tuze turahingura ibyo tuyimbuye, naho nyine ntidushobora gutera imbere. Reka kandi ibyo nadufasha no mu gutera mu kwiteza imbere kugira ngo ntidutungwe n'uburimyi gusa.
Benshi mu banyagihugu bo ku gasoko ka Gatare bavuga ko bamaze kwiyumvira imigambi burangura
amatara nkuba ari inzaza nkaje nkubo nk'umugambi vise noca nkora umugambi wo kugorora ama costume n'aya magoti yayo. Nkuko amaze no gushika ndashobora no gukora umwuga wo kogosha,
amaze gushika amaze kuyaduha kintu twokora urashaka kudandaza amafera bito agasohoka kwera ibintu byo gusudira bica byoroha kadandaza bya byuma bijanye n'amafera bito by'amatibe bigasohoka.
Yamara muri bo hari abafise imitahe yo kurangura iyo migambi, hari n'abatagira iyo mitahe basaba gushigikirwa.
Twetwo basaba ko twokumvikana bakagira ikigega kugira ngo baduhe imitahe dukoreshe, hanyuma tuze turaharwa natwe turonka karusho, hanyuma ibintu by'ubushomeri, ibintu byo kwirirwa ku marigara ata kintu turimo turakora bigabane.
Icyo twobasaba gikuru cya mbere cyo bamwe ni uko baduha nk'ayo matara tukaza turariha nka bukebuke. Icyo twobasaba natwe tuba dufise amafaranga yo guhita turi canke nk'uko yaje ari imfashanyo bakayadeho uko nyene mugaha tukagira iki tukaronka ayo matara ngaha mu Gatare. Ego nibyo biba byiza cyane
gusaba amatara gusa ko yo ibisigaye by'intererano cyoza biteze.
Abajeje intwaro bahimiriza abanyagihugu kwibumbira mu mashyirahamwe kugira buzuzanye mu migambi y'iterambere. Muri uwo mugambi wo gukwiragiza amatara mu banyagihugu uduce turenga ku 30 two mu gihugu hagati tuzokwakirizwa mu ntara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze haca koregwa na mugenzi wiwe Claude Ganza Munyamagana mu gihugu cy'u Rwanda. Uno munsi atubwira iby'abatanzania batwara ibikamyo binumbira aho babiparika barindiriye gupakurura imizigo bazana, ni hafi y'umupaka munini ugabura ibisagara vya Rubavu na Goma. Basigura yuko badafise amazi kandi naho bituma atari kirenga. Reka Jean-Claude Ganza Munyamagana aje kumuriri wino nkuru.
Abashoferi b'amakamyo manini bavana imizigo muri Tanzania bayizanye mu Rwanda bavuga ko babo bahangayitse iyo bageze igisenyi mu mujyi wa Rubavu. Aparika amamodoka yabo muri metero nka 200 uvuye ku mupaka munini w'Abanyarwanda na Congo, ntabwo hatunganyijwe, biboneka ko hatateganyijwe iki gikorwa. Iyo hageze usanga batekera hanze akaba ari naho barira, bavoma amazi y'ikiyaga cya Kivu, ariko bavuga ko ari amabura kindi.
Na hali kama hii hapa hakuna sehemu ya kujificha kwa mvua wala jua, ni hatari kiujumla. Hapa hatuna huduma ya chakula,
hamna rwose muri rusange haragoye. Hawo kwikinga imvura cyangwa izuba. Hawo bacuruza ibyo kurya umuntu arwaye mu ijoro ntiyabonaho yivuze. Turasaba ko na hano hatunganywa nk'uko byakozwe handi. Icyangwa mu mujyi wa Kamembe nta kibazo gihari kurusumo naho ni hazima rwose, hari n'amacumba ahendutse ku buryo hamaru n'ukwezi cyangwa abiri. Muri rusange turashaka ko habone ikibyibanze duhereye ku macumbi ibyo kurya n'amazi. Hano nta bihari. Imana niyo yonyine tubeshejeho ikigo zibitangaza naho ubundi nta bungiro dufite.
Mwenyezi Mungu atarusha balalake, hatuna sema kukimbilia sisi hapa.
Munsi igiti kinini kiri ku nkengero yaho baparika, harakazukiye mari fashe ku giti kinini no mukingo bihari. Niko abaherekeza abashoferi biberamo mu gihe bategereje ko bavigoma gupakurura imizigo yambuka. Umwe mu baganire n'ijwi rya Amerika ati
kama kaje mtu anakamkeka tunatandika
na yo hari mufite gakeka turasaza tukaryama. Nukubaho mu mihangayiko kuko imvura iguye ntituryama. Tuba tugize ibyago ni uguhaguruka tukareba ko ibyo kurya byacu nk'ifu bitanyagirwa. Kandi harabamara hano kwezi icyumweru se biterwa n'igihe umushoferi azategereza mbere yo gupakurura. Aba bashoferi kandi basaba Leta y'u Rwanda kubaka amadepo manini ku buryo bajya bahagira bagapakurura bagasubirayo, banyiri imizigo bakajya bayisanga ku madepo. Ariko abashoferi bo bigendeye kuko gutinda bibahenda.
Ukiuliza rumu hapa, shamble moja unaambiwa labda 10,000 franga kwa kidereva ni pesa nyingi.
Icyumba kimwe baguca amafaranga 10,000 ni menshi cyane ku mushoferi. Gushobora kumara hano iminsi 3 kugera kuri 5 cyangwa irenga. Ni menshi tutabishyenye ntitwayabona. Nibyo kurya turabyitwarira. Ntubona ko ifu yamenetse hano hasi se tumaze kurya. Nibwo buzima tubayemo.
Chakula tayari. Naona bwana. Hayo ndo maisha ya kidereva tunayoishi.
Ubuyobozi bw'akarere rwavuvuga ko aho baparika ubu hateganyirwa ibindi, ari nayo mpamvu nta bikorwa remezo bikwiye byahubatswe. Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu.
Mu by'ukuri ni parikingi y'agateganyo igihe gito. Aho kubirebana n'amacumbi, uyu mujyi wacu ufite za hoteli, hari za guest house, hari za lodges hafi ndetse yaho ngaho. Tuhora tubasaba yuko bakoresha ayo macumbi abegereye kuruta uko twahubaka. Ni ahantu rero ubona ko ari mu mujyi bashobora igihe icyo ari cyo cyose kubona icumbi mu buryo bworoshye ndetse n'ifunguro. Ubwiherero burahari, ni mobile toilets zihari. Icyo ubu ngubu turimo dushaka kuhashyira ahubwo ni za douche ndetse n'amazi, babandi basigara ku modoka bashobora kwifashisha. Utangira mu cyumweru gitaha, ibyo bikorwa bijyanye no kwageza ayo mazi meza byo biraba bitangiye. Ni ibikorwa urumva nabyo by'igihe gitoya ariko bikwiye.
Ubuyobozi bw'aka karere kandi buvuga ko ku bufatanye na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda hari gahunda yo gukorana n'abashoramari hakubakwa amadepo manini yabasha kwakira imizigo yose iva muri Tanzania n'ahandi. Ni ibintu ariko bishobora kuzatinda kuko aka karere kavuga ko mu nyewe y'imari y'umwaka utaha aribwo hazashakwa amafaranga make y'ingurane ku batuye hateganyirijwe kubaka ububiko. Buvuga kandi ko bwatangiye kuganira n'abashoramari kugira ngo bagurire bamwe mu batuye mu murenge wa Rugerero ahateganyirijwe iki gikorwa. Nta gihe nyacyo ubuyobozi butangaza ko parikingi cyangwa ayo madepo byaba byarangije kubakwa bigatangira gukoreshwa. Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana arakenuye. Amakuru yo mu mpunzi duhereye mu ikambi y'Imurongwe iri mu karere ka Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho impunzi z'Abarundi zahungiye ngaho zivuga yuko zihangayikishijwe n'ikibazo cyo kutagira imodoka yo gutwara abarwayi ku bitaro, gutyo bakikora ku nderuzo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Impunzi z'Abarundi ziri muri inkambi y'Imurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka zivuga yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira imodokari y'ambulance muri iyi nkambi. Kubera iki kibazo, usangiza impunzi z'Abarundi zifashisha ingobyi gakondo mu guheka abarwayi zibavanye mu nkambi zibajyanye ku kigo nderabuzima cya Katarukuru, ahabari za ambulance zijyana abarwayi i Baraka.
Ambulance umwanya tuyikenereye ntituyironka, abantu tubatekera mu musegetera hagize uburemba, tumutekera mu musegetera tukamujyana ku buvuzi iyo bari. Ni ikintu cy'ibirometero nka bitatu kugira tumushikane ari mu musegetera, tumushikayo yarembye na gose karibunga denduke. Mwarimo kwe kutubariza igituma bimeze uko ko baduhimbye tumenye uwundi mwanzuro dufata.
Hari umuntu se wari wagwarirangaya ngo mujyaniriye umusegetera
umwe babiri? Ngira nuko tudavisa makamera ngo tubikamere tubibereke. Ahubwo uje urembye wese ubu tumujana mu musegetera kumushikana aho bavurira.
Iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa muri inkambi cyiyongera no kuba ivuriro ryari risanzwe muri inkambi ryari muriwe mu birometero bigera kuri 5 n'inkambi y'Umurongwe, ndore ko kubera urugendo z'impunzi zikora kugira ngo zigere kuri ibyo bitaro hari umwana weruka kwitabira Imana mu nzira bamuhetse mu ngo by'isakenda z'ijoro
kamuvanye mu nkambi saha 9 z'ijoro mugiza kwivuriro baranka kutugurwa twadodora ahe tumaniho uguruye cyadusubiza ati umukemwa kuko tumwana yarembye tumutware ibara tugeze ngaho tumwana wanyu yakika yuko twagiya kure nimusubimba mu ikambi famudugana no ku ikambi tutosaba no kwambya so bisuza mu ikambi kuko umuntu umwana arembye tujya kumutefu twadodora twa shoferi tanambya so umuntu kwa muganga ageze kuramirewe nabi bakadufasha hakigika umuntu anabatararemba cyane
surusobe rw'ibazo by'ubuvuzi bugaragara muri inkambi y'Umurongo byonyine ahubwo izimpunzi zifite n'ikibazo cyo kutagira uburuhukiro bwo gushiramo imirambo mbere yo kwishingurwa
urabona mbere umuntu yarapfa bakamushikira mu buruhukiro akazovari mu isanduku bagenda kumuha ariko bari kumubarima no arabafata akamujana mu mahangari urabona ko mu mahangari hari abantu benshi abana ni benshi abana kugukujya muntu atabaringaniye kandi yabaze gupfa abantu bashobora kubona kurira ingorane zo kurwara ugasanga gasafuriya karenga umupfu nabaringa.
Umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi y'Umurongo bwana Nyanzira Felix avuga yuko iki kibazo cy'imodoka ya ambulance bakigejeje mu ishyirahamwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuzima muri ASR.
Ambulance tuguma dusaba dukumamashi ariko nabwo turabona ko ambulance iguma mu nkambi kugira ngo idufashe mu bantu bagwaye.
Mubara babwira bakabwira gutyo
batubwira ngo nitegeko nkuko batugutone ba iyo bari bidiplasa avec les pieux bakaza ikubitaro nakwibwe abarefugee tukore nkuko abikora nabo nyene babwira yuko dusa kumenyera nkuko twari wacu kuko tugiye kugira ubuzima bwo kwitegemera
muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 5,000 ishiramwe rya SR gifuza yuko ibikorwa birimo amashuri ubuvuzi ndetse n'isoko byahuza izi mpunzi ziri muri iyi nkambi ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiri ndore ko ivuriro ryari risanzwe mu nkambi n'isoko ubu bibarizwa hanze y'inkambi. Edasenga bwo kubwijwe rya Amerika Imurongo mu ntara kivuye amajyepfo.
Unaho ni kiyago cy'abanyedini aho ino munsi tubandanye ikiganiro kivuga ibijanye no kugwa no kunywanisha ubumenyi no kwizera Imana ivyo birakunda no munsi mu gice cya kabiri duhagarara cyane ku bijanye n'ubuhinga bwo kuvura hamwe n'uko kwemera kw'abatandukanye. Diane Ndonse ibujumbura no munsi uri kumwe nande.
Ego Diane ni nahazwe n'ubunyene abatumire ni babandi. Turi kumwe n'umuganga w'umuhinga mu gukora abantu akaba n'umwigisha muri kaminuza y'Uburundi Richard Karayuba turabaramukije.
Baramutse.
Turamukije na Patiri Liboire Kagabo nawe ne yigisha muri kaminuza y'Uburundi hamwe no mu seminari nkuru y'Ubujumbura.
Baramutse neza.
Ego Cher Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi mukora no mu gisata cindero namwe bwe turabaramukije.
Baramukije turamutse n'abatukurikira.
Ndamukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika. Tubandanya ikiganiro kivuga ko kunywanisha ubumenyi hamwe no kwizera ko mu Mana. Nibutse ko mu gice cya mbere twahagaze ku ntangamarara y'ukuntu ukwemera gushobora kubana n'ubumenyi umuntu afise atagikumira ikindi. Aho bano bahinga mu bushakashatsi batubwiye ko ataco ubushakashatsi bwerekana nka gishasha kitari mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turahagarara cyane ku bumenyi mu gisata cy'ubuvuzi hamwe no kwemera Imana. Patiri Liboire Kagabo nk'umuhinga muri filozofi mutangure muducire ku mayange ukwemera ko mu Mana hamwe n'ubumenyi buva ku bushakashatsi bukogwa n'ikiye kiza imbere y'ikindi.
Mu by'ukuri ntagi tambuka ikindi kiretse gusa ko twatwebwe twemera tuvuze ko ijambo ry'Imana ari ryo riri imbere ritambutse byose ibindi bigenda bikurikira nubwo bumenyi bugenda bukurikira kumbure bugenda bufasha gusigura cyane bugenda bufasha kwibaza kubandanya ibibazo mugabo n'ubumenyi bwane abantu bamye bazi ibintu bageze kubisigura mugabo bagasanga ijambo ry'Imana naryo ryabisiguye bageze bakaraba ingene baza bara barabyumvikanisha.
Ntagikwiye kuja kandi hejuru y'ikindi
nukwemera kwacu nuko kwizigira kwacu ni ijambo ry'Imana. nivyo biri imbere nivyo biri imbere
neka tugaruke ku muhinga muvuzi mu gisata cyo kubaga Karayuba Richard umusanzwe muri no mu témoin de Jéhovah ego bavuga ko abatémoin de Jéhovah batemera guterwa maraso kandi mwebwe mu gisata cyanyu mu byo musanzwe mukora harimo ukubatera maraso mwebwe ibyo mubikora gute
urakoze cyane
ego
jewe ndu mutémoin de Jéhovah mutémoin de Jéhovah no kuvuga yuko neme gukurikiza amategeko y'Imana yo sintakuyemo nitegeko narimwe niko kwizera kuko iyo umuntu yizera hanyuma agasobanura amategeko y'Imana abari mu kirisa meze ngo iki wa feke bamwe bavuga feke
abadakwije
ibisabwa rero kugira ngo kwize ibisabwa Imana irafise ibyo yadutegekanirije abakoresha Bibiliya urabona yuko igihe Imana yari mu muntu yamuhaye amategeko kandi umunsi umuntu yarenza amategeko y'Imana yaciye agirande yaciye yirukanwa mu itongo Imana yamuteguriye Bibiliya ivuga yuko Imana yaturemanye ubwenge kugeza aho tuzokwama turiko turungura ubwenge gushika ibihe bidahera niko Bibiliya ibivuga mu musiguzi
ego reka nabasubize inyuma gatoyi
navuze rero ku kibazo cy'amaraso
ego
kuko ndabona yuko ari cyo kikuraje ishinga jewe rero ndumushirije kandi ndabaga abagwayi b'ubwoko bwose baba batémoin de Jéhovah baba batara batémoin de Jéhovah hari abagwayi benshi baza bakubarira urabona ngubu ingwara nyinshi zadutse hari sida hari ama hepatite hari ibyo byose abagwayi baraza bakakubarira ngo jewe uzombage ariko ntuzontera amaraso sindinda kumubaza ngo uri umutemwe cyangwa ndi umutemwe kuko abatemwe bobo iyo baje kukuraba nico cambere bagusaba ariko abandi ntibabikubwira bakubarira gusa ngo ntuzontera amaraso twebwe rero ku buhinga bwacu mu buryo dukora medicine yarateye imbere cyane kugezaho ama operation menshi tugira adakeneye amaraso turabaga imingo ndabaga prostate ni operation akenshi ikunda gusenya kuva amaraso ariko nta probleme tugira rero abatemwe iyo baje kwa muganga kubera yuko bambajije ico kibazo c'abatemwe specifically baraganira na muganga akamubarira docteur je ndafise ukwizera nagomba ndagusabe uzombage udakoresheje amaraso jewe rero nkora iki ndagenda nkaraba ekipe y'abaganga basinziriza abagwayi abo bita abanesthésiste réanimateur tukaraba dossier y'umugwayi hanyuma tukumvikana ingene tuzomuvura tudakoresheje amaraso muri pratique yanje cyangwa mu kazi nkoze iyo myaka yose navuga yuko bihora bigenda neza
ego ndabona ashe
harana je nagira muranunga sinuzenya ngari ku kantu gatonya ikibazo baje bivuga ati mbega hagati y'ubuhinga cyangwa ubushakashatsi ubumenyi no kwizera cyangwa kwemera haziki ikizimbere ni gike turetse no kuvuga ngo kwizera cyangwa kwizera Imana kuko hari abantu bwo ntibizera Imana mugafise ikintu bizera ibintu byinshi ubenye ko turavuga urumvizera ningene Dr. Karayuba yereko aravuganye kwizera rero nibaza ko bizimbere kuko turiko turaraba uwa mbere yatangwe kubaga umutima muri America ta nashiragiyemo byavuye ku kwizera avuga ati none uyu muntu ariko arapfa ndamubona nogira gute none ko navuga nti kwizera biraza imbere kandi bigatuma rero nubwo bumenyi butera imbere cyane gose gusumba n'ukuri kandi abantu bafise abashakashatsi abenshi bari koraje no kwemera Imana akabyinya bakavuga ati tubona ko twatari igihe mu kwani dukora imyito gira kwemera Imana kugira ngo babone hahani novuga ivomo ry'ubwo bumenyi aho buri kuko buravise iryo vomo ariko barukuramo ntari mu vomo yahagaze ngaha acamye yuko kuja aturi uri kuragenda imakambo teza kuja mu kuryo cyangwa kuja mu kubamfu hariho rero ukuntu intumbero iba ifise nta cyane cyane mujyanye no buvuzi rero nuko Imana izimbere ibindi byose nuko nabize mu ntango
turabandanya ikiganiro muganga Karayuba Richard mwavuze ko mukazi musanzwe mukora ko kubaga abantu mutemera ibyo gutera amaraso bivuye kukwizera kwanyu mbega tukovuga ko ari ubushakashatsi butaratera imbere ngo buje ku rugero rwo guhuza n'ibyo Imana yashizeho nk'uko mwamye mubivuga
urabona amaraso ni science hariho science yitwa hematologie ni science kugeza ubu abahinga baba hematologiste cyangwa hematologue tubivuze mu rurimi rw'igifaransa aba hematologue
ni siyansi kugeza ubu ntibarametriza cyangwa ntibaramenya neza ikibazo cyerekeye amaraso baracyagira bwa bushakashatsi ariko uravuga mukanya
kugira abahambye ibijanye
kugira ngo batahure ibintu bimwe bimwe kubera iki ndaguha example urashobora gutransfer mu rwaye kwa amaraso wiyumvira yuko ni meme group ni meme factory regish ayo na mafactory atuma amaraso aba compatible ugize compatibility ukasanga ni sawa wayatera umugwayi agacagira areje hano nyene nokuvuga yuko hari ibintu bimwe tutaratahura muri iyo science abashakashatsi rero babandanya bagerageza gutahura buhoro buhoro kandi medicine yarateye intambwe ikomeye kubera yuko ibintu byinshi baragerageza kubitahura ariko haraho batarashika
yego nubwo ibintu mwavuze ko bigenda neza ubumenyi bugenda butera imbere bukagenda bumenya ko ukwemera bwa bundi ariko kwatanguye ariko bari bakwiye gukurikiza ko hagataho ko ata abantu bagiye baragira bivuye kuri izo ngorane zo kwizera gasanga hari icyo batakaje cyangwa hari
icyo muri ico no kongera ko twebwe muri Eglise Katolika dukurikira Bibiliya kandi Bibiliya yose twebwe nitwe dubise ibitabo byose twemera nta na kimwe kivamo kandi nibirimo byose turabyemera kandi tukarondera kubikurikiza mwa kuri ico kibazo cerekeye iby'ubumenyi n'ukwizera na Eglise Katolika yagiye aca mu ntambwe nyinshi ubwa mbere biti ukwizera ukwemera kwacu niko gutegerezwa guhinzira n'iby'ubumenyi ariko ubu novuga yuko aho tugeze ataraho neza Eklezia Katolika twebe turemera yuko abumenyi bwa mbere hoho bashobora kudufasha byinshi kumenya byinshi bidufasha gusobanura nibyo Imana yavuze kandi tukabona neza yuko biri twame tubivuga no ngaha ibyo ubumenyi buzana biri mu byo mugabira n'Imana yaduhaye yahaye abantu kugira ngo bashobore kuyimenya kugira bashobore kuyimenya byose bijya muri iyo nzira y'ukwimenya mu kwemera kwacu rero turemera izo ntambwe tukabona yuko izo ntambwe zifasha ukwizera n'ukwemera nako nyine gutera kuja imbere kumenya Imana gusumba
ego mbega nk'abantu batajya kwa muganga bakavuga ko Imana ishobora kubakiriza muhira cyangwa ibintu bimwe bimwe bavuga bati ntitwokurira indege kubera ko indege isaba yuko umuntu agira passport bati ntitwoca mu byuma by'ubuhinga bwa none cyangwa bati ibintu bitandukanye bifatiye ku kwizera kwawe cyangwa ati ntitwokoresha telefone kubera yuko ari ibintu tutazi neza iyo biva kubera yuko ubuhinga nyene bwagiye buratera imbere mugabo abantu mu kwizera sinzi ko abantu mu kwizera batagiye baratera imbere mwebwe ibyo mu siguri iyi
twebwe mu kwemera kwacu nta kuvuga ngo ibintu by'ubuhinga bw'ubu biradusubiza inyuma bizana ibintu bitajyanye n'ukwemera kwacu
nuko ubwamiro tumenye ko ababaye imbere yacu abadamu n'abandi bahe imyaka ishika igihumbi amajana 900 ngahe twebwe tugezeho imyaka ijana 60 mirongo ingahe umuntu aba yaranze wasanga asigaye agendera yandaza hariho rero mu bijyanye n'ukwemera ntawe nshira urubanza mu kwemera kwiyo ariko rero Imana iratubwira n'intuma zaje yuko mu minsi ya nyuma hazoba ico no kwita madini menshi utukwita ibyaduka mushaka no kuvuga ibintu kuko urabwira abantu ngo ntimurye ibintu byimbugwa bivuye mu kuzimu nyumba tibi jumu nibiki nibiki kandi ari bintu twahwe n'Imana ibyo ni bintu bikubiri tuegereza ku minsi ya nyuma tutazi iminsi isigaye kwimanishwa ko ari nibindi bihumbi 200 mugabo
aho yoba yitwa madini byaduka canke yoba ari bya bindi
biri kwemera ngo ufate bize twukwemera bamwe bagashaka kuzana ibintu bishasha mugabo ataho babikura mu by'Imana yavuze kuko babiye ngo babigusomera babikura hari abantu tumaze kuvugana ngo ubyuti ubikura hehe akabibura uretse igitangaro cabaye ca Bikira Maria nta muntu avuga ngo aremera aheze aryame abyuka ajya gusa senga atajya kurondera imuheshaho ngo Imana iraza gusubira kumumanurira ibishaka kumuhesha urumva ko hari byinshi tweza kubangikanya uko kwemera mugabe Imana ikatubwira iki iruhande y'ukwemera mukore kandi mubiri icuya kugira ngo bange kubira icuya ariko rero bamwe n'abandi kitobahora uko kwemera kwa ubishoboye gusa basigurira kugira ngo bashobore kubona
igisubizo jewe icaho na cha Yehova twemera gusa ibintu byanditswe biri muri Biblia setu la Bible fait autorité kuri twe
Ariko biragoye kumenya byose kumenya ico gitabo kibari kinini.
Yego. Nico bituma tubandanya twiga Biblia kumunsi kumunsi tudahorereza.
Ego, reka tubashimire muganga Karayuba Richard nibutse ko muri numwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuvuzi.
Murakoze cyane.
Namwebwe Patiri Libwa Kagabo turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire. Twibutse ko namwebwe mwigisha muri kaminuza y'u Burundi mukaba n'umushakashatsi mu gisata ca philosophy.
Yego, ndakengurukiye gose.
Dushimire kandi na Sheikh Haruna Nkunduwiga nibutsa ko ari umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi akaba ari no mu gisata c'indero. Nibutse abari baduteza amatwi ko mwariko murumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga kubijanye n'ikibanza c'ukwemera Imana mu gisata c'ubuvuzi. Aho twariko turavuga kubijanye n'ukunywana k'ubumenyi bwo mu gisata c'ubuvuzi hamwe no kwemera Imana. Diane Ndonse narinda kiremesheje ndabakengurukiye.
Yane Ndonse nawe tugukengurukire kandi twongere dukengurukire n'abanyamakuru bandi bari bagutanguriye mu biganiro bitandukanye. Mwakoze nshuti bakunzi. Yakoze Engineer Joe yegeranije amajwi hamwe na Innocent Kimenyi bari kumwe mu muhinga bw'ivyuma. Diane Nahazwe nanje nari kuri mikro. Tuzongere ejo nkaho twahereye.